And the mic, the machine. Abo papa bakuze kudutwara baby, abo mama bakuze basigaye batwita baby, abademo ba diaspora kuturongora, hama natwe kubera inzara ntitwobankira, hirya nino ni corona udufukamunwa, abadada kwipicuza ubona basongora imino. We ufise sheri wawe nanje fizu wanje, ariko no musi wa mwana we urarari wanje. Barafata bakangereranya n'utwana tukivuka, bakatubesha ngo turandenze kandi bidashoboka. Abasani b'abarundi kwiyambiza ngo bashaka gusa n'abahinde bitabapendeza, abaraperi b'abarundi guhibongoza guhonyanga imico y'ikirundo gatabwa mwegereza. Kugira ube pro bigusaba TikTok, kuronka umwana bisaba six pack, sura mbaya zifashisha aga Snapchat, aga Snapchat.